kubw'isoko riri hafi y'ubuserukizi bw'Ubudagi mu Burundi ngingo yafashwe n'icyicaro gikuru cy'iryo shyirahamwe Kiribon iyo ngingo iraye ibihugu byose byo kwisa ibijanye n'intwaro rusange bitubahirijwe neza niko iryo soko risigura ayo makuru anemezwa kandi n'indi soko yegereye ubuserukizi bw'umwe bwa Burayi Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi JZ ifasha cyane cyane mu migambi y'ukwiragiza amazi meza kandi nayifasha cyane ishyirahamwe Jidezo rimwe rudende rya leta itanga umuyaga nkuba n'amazi kubw'abakozi bahembwa n'iyo migambi baramaze kumenyeshwa ko inyuma yo 30 ukwezi kwa gatandatu kuza ibikorwa bizoba byahagaze igice kinini cy'abakozi bo mu mugambi Proseco ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe JZ nta kazi bafise kuva kwa 31 ukwezi kwa 12/2020 kuva mu kwa mbere 2021 naho abakozi bake nibo basigaye bakaba bariko baramarira ibikorwa bya nyuma byo muri uwo mugambi ni kumwe mu bakora muri uwo mugambi wo kwiragiza amazi meza mu bigwati bito bito umugambi ufashwe mu mugongo n'iryo shyirahamwe y'igihugu cy'Ubudagi yemereye ijwi rya Amerika ariko ubuseruka igihugu cy'Ubudagi mu Burundi yavuga ko ari ibihuha
de ce rumeur donc la GIZ va pas fermer ses portes
donc la GIZ ntigiye kuzokugara imiryango yayo ahubwo izoha irindi ntumbero nshashe ibikorwa byayo ayo makuru sinzi wayakwiragije niko Dieter Wenner yatwishuye tumubajije ariko akaba atashimye gushikiriza uko ivyo bikorwa bizotunganywa bushasha ishyirahamwe GIZ ryatanguye gukorera mu Burundi kuva mu 1975 ubushikiranganje bw'Ubudagi bujejwe imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu ubu buryo iryo shyirahamwe bwari bwahagaritse imigenderanire yabwo na leta ya Burundi hamwe n'igipolisi cy'ico gihugu bivuye kwitorwa ritahurijwe ko ryanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 imigambi n'amaprogramu akora mu bijanye no kwisunura k'ubuzima bw'abanyagihugu no kubateza imbere niyo yabandanije ibikorwa byayo kuva mu mwaka wa 2005 JZ ikorera mu gisata cy'amazi n'isuku mu Burundi ikaba yanafashije cyane mu bikorwa byo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu hafi iterambere ry'abanyagihugu mu mitumba hatibagiwe ukunagura gisata cy'amagara y'abantu na cyane cyane mu mugambi wo gushoboza abakenyezi gutandukanya imbyaro hejuru y'ibi rishyirahamwe rijeje gufashanya k'Ubudagi n'amakungu ryanafasha riri kumwe n'ibindi bihugu bya Burayi mu bijanye n'igisata cy'itunganywa ry'amatongo hamwe no kugwanya urucuruzwa rwa magendo urw'ubutare turetse abakozi bo mu migambi itandukanye ishyirahamwe JZ ryakoresha abakozi baba bijana b'Abarundi kugeza ubu leta ya Burundi ntiratangaza n'ibimaze kumenyeshwa ingingo eroje uri kaneza juja Amerika.